Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatanu ku itariki ya 16 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Ijwi rya Amerika ni kuri internet www.radioyacu.com naho ku maradiyo yanyu muradukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda 104 n'ibice 3 FM.
Buriya iyo abantu bajya gukora koalisiyo baba bafite ibintu bimwe na bimwe bagenda bahuriye, ariko twebwe ni opposition iri yeruye ku buryo ntago wakiyunga n'abantu ngo bikunde.
Uyu ni Mukabuna ni Christine, umuyobozi w'ishyaka PS imbera kuri igice cyaryo cyemewe n'amategeko mu Rwanda. Aravuga ko nta wundi mutwe wa politiki bazifatanya mu matora y'abadepite ateganijwe mu kwezi kwa 9 gutaha. Amakuru yo mu biyaga bigari kandi n'abana birukanwa mu mashuri mu Burundi kubera ko batiyandikisha mu bazatora. Naho inama itaha y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba EAC ni mu mpera z'uku kwezi muri Uganda. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Chuti zacu nkuko mubizi, amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Thomas, turahera muri Afrika y'Epfo. Inama nshinga mateka ya Afrika y'Epfo yo ku munsi wa gatatu niho yemeza Cyril Ramaphosa nka perezida. Ejo ku munsi wa kane murambabarira niho yemeza Cyril Ramaphosa nka perezida mushasha w'ico gihugu asubiriye kuri uwo mwanya Jacob Zuma yatanze imihoho ku munsi wa gatatu ni nyuma yo kuremerwa nawe mu mugambwe wiwe ANC. Ramaphosa yemejwe atatora ribaye kuko atawundi mukandida yigeze atangwa ngo bahangane. Abagize inama nshinga mateka ya Afrika y'Epfo basavye Ramaphosa kugerageza kurwanya no kurandurana n'imizi biturire, guharanira ubumwe mu gihugu no kuzamura ubutunzi bwasubiye inyuma cyane ku butegetsi bwa Zuma. Ramaphosa w'imyaka 35 y'amavuko yari nawe yarasanzwe ari mu wosubiriye Zuma inyuma yuko atorewe kurongora umugambwe wa ANC atsinze Nkosazana Dlamini Zuma. Igice cya nyuma cy'ibiganiro by'amahoro kuri Sudani y'Epfo bihagarikiwe n'igihugu cya Ethiopia bishobora kurangirana n'uyu munsi wa gatanu, bemeranije kurangiza intambara. Ibyo bikaba bishyirizwa n'intumwa ya ONU muri ibyo biganiro David Shearer. Ibyo biganiro byatanguye ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa kabiri ya Addis Abeba muri Ethiopia, bitumbereye kurondera inyishu y'imwe mu ntambara ziri ku mugabane wa Afrika. David Shearer ni intumwa ya ONU yabwiye abamenyeshamakuru ko bizigiye ko amasezerano asinywa kuri uyu munsi wa gatanu. Ibyo biganiro biriko bibera muri Ethiopia byiga ku bibazo by'intwaro n'umutekano mu gihugu cya Afrika cya Sudani y'ubumanuko. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika hamwe n'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi bavuze ko bashobora gufatira ibihano ababangamira utwigoro two kurondera amahoro muri Sudani y'Epfo, igihugu cinjiye mu mwaka wa gatanu kiri mu ntambara. Mukuru w'igihugu mushashi wa Liberia George Weah atekanya kuzogendera Ubufaransa ku magenekerezo ya 2023 muri uku kwezi kwa kabiri turimwo, kandi akazo kwakirwa ku munsi wa gatatu na Emmanuel Macron arongoye Ubufaransa. Ibyo bikaba bitangazwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Elise. Ejo ku munsi wa kane ruzoba rubaye urugendo rwa mbere George Weah agize ku mugabane wa Buraya kuva atorewe kurongora Liberia. Urwo rugendo rw'uwo yahoze ari rurangiranwa mu rukino rw'umupira w'amaguru ruzoba rugamije kugiranira imigenderanire mu by'ubutunzi hamwe n'ibibazo by'ubuzi kurwaruka hamwe n'ingene inkino zofasha mu iterambere ry'igihugu nk'uko ibiro bya Perezida w'Ufaransa bibandanya bivuga. Mu ndwi iheze Ufaransa niho bwongeye ibihugu bya Liberia na Gambia kurundi rutonde rw'ibihugu 17 biri mu biza imbere bigiye gufashwa n'ico gihugu cy'Ufaransa mu bijanye n'iterambere. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyeshure, abavyeyi, abigisha hamwe n'abanyepolitike bari mu bagaragaje umubabaro no gushikiriza agashavu kuri uyu wa kane batera kamo basaba ko hohindurwa amategeko yerekeye gutunga inkoho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bwicanyi kivunga hakoreshejwe inkoho busa n'ubukingiwe ikibaba n'uburenganzira abanyamerika bahabwa n'ibwirizwa shingiro bwo gutunga no kugendana inkoho. Ubutumwa bwakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi, abanyamerika benshi basaba ko kugurisha no gukoresha inkoho zirasa abantu benshi ikivunga vyohagarikwa. Ubwicanyi ku ishuri ryisumbuye rya Marjorie Stoneman Douglas ni riri muri Leta ya Florida, ahabereye ubwicanyi bwahitanye ubuzima bw'abantu 17, abandi bashika 15 barakomereka. Nicolas Cruz ni umusore w'imyaka 19 yahoze yiga kuri iryo shure, niwe yagirizwa ubwo bwicanyi. Ari mu minwe y'ubutungane yagirizwa ivyaha bishika kuri 17. Igihugu cya Pakistani nacyo kiriko kirubaka uruhome ku rubibe gihana na Afghanistani, kandi kigomba ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari wafasha kuri ihugo ruhome. Umushikiranganji wa Pakistani ajeje imigendera n'andi makungu yabwiye itorokanizo ry'amakuru Bloomberg ryo mu gisagara cya New York ko urwo ruhome rutazimvye ugereranije n'amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha mu ntambara muri icyo gihugu.
Aya yaramakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri Facebook VOA radio yacu mu ijambo rimwe. None amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda abadepite bazarangiza manda yabo mu kwezi kwa 9 gutaha. Ishaka PS imbera kuri byemewe na leta rivuga ko rizajya mu matora yo gusimbura inteko icyuye igihe, kandi ko nta wundi mutwe wa politiki bazifatanya. Asumuta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Inama y'abaminisitiri yateranyije ku wa 14 z'ukwezi kwa kabiri yemeje amatariki abagize inteko ishinga amategeko bazatorerwaho. Ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda PS imbera kuri ryabwira Radio Ijwi rya Amerika ko ryiteguye kuzahatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko, kandi batagize ishyaka na rimwe bihuza naryo.
Buriya iyo abantu bajya gukora koalisiyo baba bafite ibintu bimwe na bimwe bagenda bahuriyeho, ariko twebwe ni opozisiyo iri yeruye ku buryo ntago wakiyunga n'abantu ngo bikunde. Nabo sinzi ko banabyemera cyangwa se natwe ntitwanabyemera, kandi aho dutandukanye kane n'abandi nuko bo batabivuga. Mu gihe twebwe twabonye ari bitagenze neza, ntituvuge ngo ibintu byose bimeze neza. Urabona nko mu burezi twavugaga ibyerekeranye n'ururimi rw'igifaransa mbere tugitangira rwose twarabivuze cyane, ariko urabona ko barusubije kuri kurumuye mu mashuri. Twavuze ibyerekeranye na mitiweli ntibiragenda neza, ariko harimo ibyagiye bikosoka. Dusaba yuko hariho nk'amafarmasi yakorana na mitiweli, kuko umuntu aragenda kivuza nibyo kuri mitiweli consultation bakayikora, ako wajya kugura imiti ukayigura 100% ku mafaranga yawe.
Uyu muyobozi avuga ko batangiye kwegera abayoboke babo mu rwego rwo kwitegura amatora, ndetse no gushaka mu barwanashyaka ba PS imbera kuri abazajya ku rutonde rw'abahatanira kuzinjira mu nteko. Uyu muyobozi avuga ko bizera ko bazabona amajwi abinjiza mu nteko, kuko hari byinshi bashaka guhindura mu gihe baba batowe.
Hariho nk'amategeko ubu ngubu batora ugahita ubona yuko atarimo guha inyungu cyane abaturage. Amapfa amaze iminsi aba agaragara mu Rwanda akakurura n'inzara ikomeye cyane abaturage bagahura nayo, ariko ugasanga abayobozi baravuga ko ari atari inzara, nta nzara yabaye, barabihunga bagira bate. Kandi mu by'ukuri twe tuba mu baturage turabibona yuko abantu baba bashonje. Twe rero tugize amahirwe yo kujya mu nteko twagerageza ukuri kukugaragaza n'intege nke zagaragaye kuri leta tukazigaragaza kugira ngo bikosoke. Hari igihe ujya kumva ibintu byose babishyigikiye bose, nta muntu uri kugaragaza ko hari wenda hari intege nkeya, n'icyo ukabona basa nk'ababitinya.
Murumva se
muramutse munagiye wenda mama ufite abantu babiri cyangwa batatu ayo majwi atatu muramutse muyabonye mwumva hari ikintu yahindura
eh buriya niyo yaba umuntu umwe niyo yaba umuntu umwe ariko igitekerezo cy'ishyaka kiratambuka kuko hari nk'igihe abaturage bagutuma nk'ikintu kikibazo kibabangamiye ariko kubera nta mwanya mufite n'ahantu naho ari hose mwabivugira ugasanga ubuza ahantu bivugira ku buryo bore abaturage barenganurwa
Shyaka Pesi imbere kuri subwa mbere rizaba rigiye guhatanira intebe mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko mu mwaka w'2013 ishyaka ryari yamamaje ariko basoza batabonye umwanya n'umwe Mukabura ni Christine uyobora iri shyaka avuga ko ubizeye insinzi kuko biteguye neza
harimo yuko ari ubwa mbere twari twiyamamaje bigatuma tutari twanononsoye neza manifeste yacu kandi tutafashe n'igihe gihagije kugira twimenyekanishe nk'iyo twahuraga n'abayobozi b'inzego z'ibanze ntibatwumve twageragezaga kubikemura hagati yacu ntitubirenze kuri urwo rwego bariho ariko ubu twafashe ingamba ko niba binarenze ku byo tumaze gukora twimenyekanisha hakongera hakagira umuntu utubangamira tuzagerageza kubwira inzego zose ku buryo ibyo bintu byamaganwa ikindi wenda twavuga kitari cyagenze neza twari dufite abakandida bakirebye kuko abarwanashyaka bacu harimo abagiye batera ubwoba agahura n'umuntu akamutera ubwoba akamubwira ati va mu ishyaka rya opposition rirasenya rigeze rite bagacika koko intege
Inteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepite ugizwe n'abadepite 80 barimo 53 bakomoka mu mitwe ya politike cyangwa umukandida wigenga abadepite 24 bahagarariye abagore mu nteko ishinga amategeko abadepite babiri bahagarariye urubyiruko ndetse n'umuhagarariye abafite ubumuga mu Rwanda habarwa imitwe ya politike 11 amashyaka abiri gusa ni yavuga ko atavuga rumwe na leta indi yose yihuza hamwe mu gihe cy'amatora tariki ya kabiri z'ukwezi kwa 9 nibwo hateganijwe amatora ku banyarwanda baba hanze y'igihugu bazatora abadepite 52 53 ari imitwe ya politike itariki ya gatatu z'uko kwezi ayo matora azakomereza mu Rwanda hatorwa abadepite 53 bahagarariye imitwe ya politike yemewe mu Rwanda iyi tariki ni nabwo hazatorwa abadepite bahagarariye abagore bagize 30% bagomba kuba bari mu nteko ishinga amategeko naho itariki ya kane z'ukwezi kwa 9 hatorwa abadepite babiri bahagarariye urubyiruko n'undi umwe uhagarariye abafite ubumuga Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Tuje noneho mu Burundi abanyeshuri bo mu ntara ya Mwaro bakwije imyaka yo gutora batiyandikisha barimo barirukanwa bo ubwabo babyibwiriye ijwi rya Amerika ni inkuru ya Fidelite ishatse
Isekera cyo kwiyandikisha amatora y'ibyitwa shingiro ya 2018 hamwe no matora y'inzego ya 2020 ikorera bera no mashure kugira abanyeshuri bafite imyaka isabwa biyandikishe ariko rero ku mashuri amwamwe ngo kwiyandikisha bifatwa nk'itegeko
twiga kuri lise 18 mwaro ya mbere udafite agapapuro ko kujya kwiyandikisha bacha bagutuma kujya gutaha muhira ukajya kurondaho agapapuro ko kwiyandikisha hamukazogaruka wakarose nishobora kwiguta gafise jitaha
kwiga ishure imbere y'ukwirukanwa habanza gusuzumwa ababikoze n'abatabikoze
twebwe na twebwe ni nk'uko batwirukanye abari biyandikishije hariya yabaretse nawe utiyandikishije yadusaba ka yakarese baguha hari aha kagusaba utagafise wacyo utaha nkaje guhiga ikintu kizotuma ugaruka kugira wiyandikishe ngo tuzosura kwinjira twiyandikishije twese
no kwise y'imwaro abatayandikisha kandi bakwije imyaka bayirukanwa nkuko twabyiganiwe n'abahiga kwandikwa ni kuva ku myaka 16 kurenza mu banyeshuri batariyandikisha hari abitumwa nuko atabyangombwa bisabwa mu kwiyandikisha bafise ibisabwa mu kwandikwa kuri abanyeshuri harimo kuba bafise ikarita karanga muntu utagafise nawe agasabwa urupapuro rw'amavuka umuyobozi w'indero mu ntara ya Mwaro Omeri barandagiye imvugo yuko birukanwa mu mashure arayiyamiriza kubwiwe abanyeshuri nyabo nabo roherezwa n'abayobozi babo kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora bari kubigwa n'amategeko ariko rero igihe abanyeshuri baba barungitswe mu mihana iwabo kuri bagenzi babo bobo babasigaye ku mashure ivyigo birabandanya
nko mushuri wanyu abirukanwe n'abasigaye n'abahe benshi
abasigaye ni bo bake turi twasandira abahasigaye nka Venezuela asha twagumye twiga kimwe gusa twize nta asha nta talibre nimwe yigeze bone
wewe nko mushuri wanyu hagiye banga
hagiye nk'icyakabe cy'abanyeshuri
zigaza kibihagarara
oya byabandanije
bamwe babyeyi twaganiriye mu ntara ya mwaro ariko batashimye ko tubafata amajwi babenyesha ko kubwabo kwiyandikisha ari byiza kubera ko bitanga uburenganzira bwa muntu kuko je amatora iyo bikirwa n'amategeko bagasaba abayobozi ko bupfa batanga ikonje kwanyishure bose mu ntumbero yo koroheza abarondera uburanga muntu kubwabo hako bamwe birukanwa abandi bagasigara bariga si byiza ariko rero umugwa amatora seni urongoye Pierre Claver Ndayicariye yamenyesheje mu kiganiro haya abenyesha makuru ko mu kwiyandikisha atagahato kajamwo hari mu ntango zinondwi
kwiyandikisha wiyandikisha kubera ubishatse nta bihano biriho mu Burundi nta bihano amategeko kagenga amatora twebwe dufise niyo wagiye kwiyandikisha ukaturuhara nka carte d'électeur gutora nishaka ry'umuntu urumva amategeko y'iwacu sico kimana mu bindi bihugu
ukwiyandikisha byatanguye itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri bikamara iminsi 10 mu gihugu cyose uyu munsi wa kane uvuyemo hazo basigaye iminsi 2 gusa kugira ngo ico kiringo kirangire ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro Fidelite Ishatse ijuru rya Amerika
ijwi rya Amerika Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Abarundi bifuza kujya mu gihugu cya Serbia ni ku mugabane w'Uburayi bazajya babona visa ku buntu umunyamakuru wacu Raymond Zimana araduha ibindi bisobanuro
imbere yuko arangiza urugendo rw'iminsi 2 yaramaze mu gihugu cyo Burundi Ivica Dacica umushikiranganje imigenderanire y'igihugu cya Serbia n'andi makungu yabonanye na mugenzi we w'igihugu cyo Burundi Alain Emenya Mitwe umushikiranganje imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu akaba yavuze ko ugo rugendo rwari ruvise intumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri akemeza ko guhera kuri uyu wa kane ata murundi azosubira gusaba visa agiye mu gihugu cya Serbia
turumvikana ku bitari bike harimo nuko bonyine ubwabo bafashe ingingo yuko kuva ku itariki y'uno munsi nubwo bazotandikira mu misiri imbere abarundi bazoshobora kujya mu gihugu cya Yugoslavia ata shakemezwa visa bahatse kandi izo ni pasiporo zose
kiretse ako karusho kaho abarundi hari n'ayandi masezerano ajanye no gufashanya hagati y'ibyo bihugu yashitswe ko ayo nayo akaba ari mu bisata by'ubudandaji n'ubutunzi ikindi kigiye kunagugwa nkuko byemezwa n'umushikiranganje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu Namasezerano ivyo bihugu vyateye ku mukono mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1970
asanzwe ariho amasezerano yashyizwe ku mukono mu myaka ya 1970 hagati y'ivyo bihugu cy'u Burundi cya Yugoslavia kujanye n'uhinga n'ivyeke indero amasezerano rero tugiye kushya kuyaraba hagati yacu kugira ngo tuyashyire ku gihe cy'uno munsi kugiye tugezeho ariko kimumvyo wemeye nuko bazotanga ibibanza by'abanyeshuri b'Abarundi baza kwiga mu makaminuza yabo hariya mu gihugu cya Serbia
abajijwe nimba igihugu cy'u Burundi kiriko kirasubiriza ibihugu vya kera imigenderanire itifashe neza hagati yavyo n'u Burundi Alain Emenya Mitwe arabihakana naho yemeza ko mu bijanye n'imigenderanire hashigwa imbere inyungu z'igihugu
je sivyo mu vye kimigenderanire nuhitamwa abo mwafatanyije urugendo mwafatanyije urugendo mugabo iyo hageze igihe hagira nku umugenzi canke uwo mwakoranye urugendo afata ngira ngo iyindi nzira bakona ntijanye n'inyungu ziwawe uraheza rena ukaraba ingene uhinyanyura iyo migenderanire ku vye kigu cha Serbia nuko navuze si gihugu twafatanye n'umunsi kiri imbere mu vya mbere twafatanye urugendo kuva igihe Burundi bwikukira igihugu ifise abagenzi benshi muri Afrika akaba ari abagenzi Burundi kandi igihugu ifise abagenzi nk'Ubushinwa nk'Urusiya nk'Uhindi ivyo byose mukaba muzi ko byuzuye cyane n'igihugu cyo Burundi
igihugu cha Serbia kiri mu bihugu 10 vya mbere byagiriraniye amasezerano n'igihugu cyo Burundi mu bijanye n'imigenderanire ranire nkuko vyemejwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu cyo Burundi n'ayandi makungu kikaba cyorohereje abarundi mu byo kuja muri ico gihugu inyuma y'igihugu cyo Burusiya ico naco kikaba cabikoreye abakozi bajejwe amabanga akomeye mu gihugu cyo Burundi hamwe n'abakora mu bushikiranganje bw'u Burundi bujejwe imigenderanire kuva ku wa gatandatu ukwezi kwa kabiri 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC itaha izabera i Kampala muri Uganda kuva ku itariki ya 21 kugera ku ya 23 z'uku kwezi. Mu byo bazigaho harimo ikibazo cy'ibiganiro bihuza abarundi nk'uko uwo muryango wabitangarije Ijwi rya Amerika. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari arusha ku kicaro cya EAC.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yavuze ko inama y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango izo bakundwiza izo kwibanda hanini ku iterambere muri rusangi. Hazoba harimo kandi n'umwiherero wabo wo kurondera imfashanyo mu byerekeye inyubakwa nk'amabara barahuze ibihugu guteza imbere ibiyaga nka Tanganyika na Lake Victoria hamwe n'igisata c'amagara y'abantu. Ambasaderi Libera Mfumukeko yongeye ko kuni kibazo cy'ibiganiro bihuza Abarundi kiri ku rutonde. Umuhoza Benjamin Mukapa azotanga icyegeranyo cyaho agejeje igikorwa yahawe n'akarere cyo kuba umuhuza mu matatu ya politiki mu Burundi. Ni mu gihe ibiganiro biheruka mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze byarangiye atamasezerano abonetse nk'uko byari byitezwe.
The facilitator of the interparliamentary dialogue.
Nkuko mubizi umuhuza mu matati y'Abarundi wohoza twari igihugu cha Tanzania Benjamin Mukapa yari yifuje ko hoba inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC niyazobari rero azoronka kajyo ko gutanga icegeranyo caho ibiganiro bigeze ninge nibiheruka mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze byagenze. Mukapa yarahuye kundu heze n'umuhuza mukuru ariwe Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu cy'u Buganda asanzwe anatwara n'inama y'abakuru b'ibihugu bagenziwe bahuriye Antebe kugira ngo bavugane ico kibazo. Uburiri inama y'abakuru b'ibihugu niyo izotangiye intumbero y'ingene ivyo biganiro byogenda. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu igiye gukorana mu gihe hari ukutumvikana hagati y'ibihugu bimwe bimwe bigize uwo muryango. Mu minsi iheze havuzwe amatati hagati y'u Rwanda n'Ubuganda ari naho hazobera iyo nama. Haracari kandi ingorane z'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Libera Mfumukeko yavuze ko atanarimwe mu muryango haze kwigera habura utubazo. Yamara yizeye ko abakuru b'ibihugu nabo bama bari kanoye kugira ngo batorere umuti izo ngorane.
There are always disagreements on few matters. And our treaty establishing the East African Community
Ategeye cyose ntihazobura icyo badahuriza ko itegeye kurushiraho umuryango wa Afurika y'Ubuseruko rirerekana neza n'ingene hadutse amatati hobaho akajyo ko kuyatorera umuti. Ni hagati y'abakuru b'ibihugu nyene niho babivuganira. Naho bahari aho mubona amatati ataratoregwa umuti ni ikibazo cy'umwanya gusa bizokemuka. Ndabyizeye kandi ndabizi ko uwo muryango ushoboye gutorera inyishu amatati yose yo kwaduka. Ikivyerekana nuko ariko harandikwa n'ibwirizo bashingiro rigenga umuryango wose nk'igihugu kimwe. Ikindi nuko ibihugu byose bya EAC byihaye ko uwo mwaka uzohera byamaze gutangura gukoresha pasiporo imwe, kandi hari n'ibihugu bigeze ku ntambwe ishimishije. Abakuru b'ibihugu byose baramaze kwemerera umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ko bazo kwitaba iyo nama canke bakarungika intumwa. Izo bari nama y'abakuru b'ibihugu igira 19, umwiherero nawo no ugira 4 mu byerekeye inyubako n'ibikorwa rusangi. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Ubu none ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Peru bifitanye imigenderanire imaze igihe kirekire ishingiye ku mico bisangiye ya demokrasi n'iterambere mu butunzi. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson. Amerika na Peru biherutse guhimbaza imyaka 9 irangiye amasezerano ajejwe gukomeza imigenderanire mu vy'ubudandaji hagati y'ivyo bihugu bibiri mu mfunyapfunyo PTPA ashisweko. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Rex Tillerson, avuga ko ayo masezerano yabaye inkingi y'imigenderanire hagati ya Amerika na Peru ku bijanye no gushikira amasoko y'ivyo bihugu bibiri, gushira imitahe muri ivyo bihugu n'ivyerekeye gukingira uburenganzira bw'ibidukikije n'abakozi. Kubera ayo masezerano, ubudandaji hagati ya Amerika na Peru ubandanya kwiyongera mu kuva ku miliyaridi 9 n'imiliyoni 100 y'amadolari mu mwaka w'2009 bugashika ku miliyaridi 14 n'imiliyoni 300 y'amadolari mu mwaka w'2016. Ni ukuvuga ko ubwo budandaji bwiyongeye hafi ibice 60%. Amerika na Peru bifitaniye kandi imigenderanire ikomeye mu vyerekeye kubahiriza amategeko n'ivyerekeye umutekano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Rex Tillerson, avuga ko Amerika na Peru vyombi bigeramiwe n'ubugizi bwa nabi ndengeramipaka burimwo kugurisha ibiyayura umutwe, urudandazwa rw'abantu n'ibigwanisho. Amenyesha ko Amerika na Peru bikorera hamwe mu gikorwa cyo kugwanya imigwi igira ubwo bugizi bwa nabi. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze, Peru yarakiye inama y'abashikiriza manza n'abashingwa manza bavuye mu bihugu birenga 20 mu mugambi wo gukurikirana neza imigwi ikora ubugizi bwa nabi ndengeramipaka. Barasangira amakuru agenewe gufasha kurandurana n'imizi iyo migwi. Rex Tillerson aremera ko Peru ifasha bikomeye mu gikorwa cy'amakungu cy'ukurungikira ubutumwa abayobozi ba Korea ya ruguru ko bategerezwa guheba ibigwanisho ruhonyanganda. Amerika na Peru bisangiye impungenge ku bibazo vya politike biri mu gihugu cha Venezuela. Tillerson avuga ko amareta y'ibihugu vyabo ashimira ubuyobozi bwa Peru mu kigoro ko guhuza leta ya Perezida Nicolas Maduro n'abatavuga rumwe na leta. Tillerson avuga ko leta ya Venezuela itegerezwa kubahiriza ibwirizwa shingiro no kurekurira amajwi y'abanyavenezuela kumvirizwa mu guhitamwo abayobozi babo. Amerika na Peru vyaraganiye kandi uburyo bwiza bwo kugabanya ububabare bw'abanyagihugu bo muri Venezuela. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriteguriye gukorana n'igihugu cya Peru mu mugambi wo gukomeza ubutunzi, kurandurana n'imizi ubugizi bwa nabi ndengeramipaka no gutuma demokrasi ishinga imizi mu karere kose ka Amerika.
Iri rya ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ura munda dehiye bikandenga ni wowe ndumva sinshaka guhindukira hari ikintu ntateze kuzamenyera buri munsi yunganije hari utugambo mbwira dusinziriza ndumva ntashaka gukandukaye hari umunsi narose nicaye mu mutima w'undi muntu simenye ko bizasohora imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantunguye sinari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha oyo karamata urankunda bikanjenga umva ni wowe w'isezerano iyo urankunda ehiye bikanjenga umva ni wowe umva sinshaka guhindukira ndakugaka urankunda ehiye bikanjenga umva ni wowe sansari wowe w'isezerano Teri nambe nanje neri ndi ngusanga Uwambele yichilaro Uwambele yumutaka Uri mose Ukanwara Umunezero Uri musura runza sirango ninja kuza nisegure Oyo Unyaka ya nyibenshi bifu kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantunguye
sinarinzi ko mu myaka yanje nanje nabasha kwitetesha
radio y'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukomeze mu nogerwe n'ibiganiro byacu kandi mugire umunsi mwiza murakarama
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.